Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa kane, itariki 22 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2016. Muri kumwe na Oriane Itangishaka teramije ibiganiro byo kuri ino saha. Ndabahaye ikaze mwese.
Zitewe twasanze abantu wese ugabo bose atacho wavuga badore tweretse gusa aho batenyagire nabo.
Uyo ni Nahimana Modesita, mubyeyi wa Renilda Sibomana yahitanywe na grenade yatewe ku rugo.
Mwaramutse mwebwe mwese muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika, dusamiranye Washington DC mu Kirundo mu Kinyarwanda. Uyu ni umwanya w'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Abantu bashika kuri 21 nibo bamaze guhitanwa n'inkureka ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zatewe n'imyerekano yo kwiyamiriza ko President Joseph Kabila abandanya gutwara ico kitigiri cyatangajwe n'igipolisi aho muri Congo. Mu gihe ishyirahamwe riharanira agati y'akazi na muntu Human Rights Watch ritanga igitigiri cy'abashika kuri 26, iryo shyirahamwe rikavuga kandi ko icyo gitigiri gishobora kwiyongera. Abajejwe umutekano baramaze guta mu mvuto abantu bashika kuri 275, harimwo n'abarongozi mu banye politike batavuga rumwe n'ubutegetsi, abari mu mashyirahamwe y'abaharanira agati y'akazi na muntu hamwe n'abamenyesha makuru. Ikiringo cha kabiri cha President Joseph Kabila chaheze kuri uyu wa mbere, akaba yahisemo kubandanya nubwo atashikirije ico ategekanya gukora kubijanye n'amatora. Umugwi wa Episkopi usanzwe uhagarikiye ibiganiro hagati ya leta nabo bitavuga rumwe, wahamagariye iyo migwi yose guhura kuri uyu w'Imana mu ntumbero kuganira kubijanye n'ikiringo cy'umukuru w'igihugu. Papa Francisco w'umwungere w'idini Katolika nawe nyene yateye akamo abategetsi abasaba kwiyumvira kubiriko biraba. Abanyagihugu bahunga intureka zimaze imyaka 3 muri Sudani y'ubumanuko bamenyesha ko abantu bitwaje ibigwanisho bakora mabi bakanabahohotera. Impunzi zituruka aho muri Sudani y'ubumanuko zimenyesha ko zahunze ziva mu ntara ya Equateur. Chaplain Marlesh, umwe muri abo banyagihugu, avuga ko uturere baje baturukamwo twugarijwe n'inzara bivuye ko abantu bahunze baje amashamba bagasiga utwabo twose. Marlesh avuga kandi ko ubu abantu baribwa n'ibikoko hamwe n'inyoni zo mu mashamba. Abo banyagihugu bavuga ko ari hamwe izo ntambara zidaheze abahunga bazobandanya kwiyongera. Kuri uyu wa mbere, President Salva Kiir wa Sudani y'ubumanuko yarateye akamo ko kwitabira ibiganiro kugira bahagarike intambara. President Kiir yatangaje ko ivyo biganiro atawe bizokumira kandi ko bizobamwo umuco. Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangaje kuri uyu wa gatatu ko batangajwe no kumva igihugu cy'u Burusiya kivuga ko imigenderanire hagati y'ibyo bihugu uko ari bibiri itifashe neza. Uburusiya bwabitangaje inyuma yaho John Kerry, umushikiranganji wa Amerika, yarahejeje kuganira ku telefone na mugenzi we w'Uburusiya Sergey Lavrov. N'abategetsi mu gisirikare cy'ibyo bihugu bakaba bari bahejeje kuganira biciye masanamu ya video kubijanye n'umutekano muri Siriya. John Kirby, umuvugizi wa Departement ya Leta ya Amerika, yavuze ko ibiganiro bibandanya. Abategetsi ba Amerika bavuga ko hari ukutumva ibintu kumwe ku kibazo cya Siriya. Bongeye bagaruka kandi ku ruhara rw'Uburusiya mu matora aheruka y'umukuru w'igihugu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu gihe Dmitry Peskov, umuvugizi mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burusiya, we yatangaje kuri uyu wa gatatu ko ibiganiro byose na Amerika byahagaze. Peskov yatangaje kandi ko biteze ko intwaro nshasha ya Donald Trump izoza ihindura ibintu. Iyo mvugo y'abategetsi b'u Burusiya ije mu gihe Amerika yari imaze umunsi umwe itangaje ko ifise umugambi wo gufatira ibihano bishasha u Burusiya. Umushikiranganji w'Uburusiya ajeje imigenderanire n'andi makungu akaba yamiriye kure ibyo bihano, yongera avuga ko Uburusiya buzofata ingingo zibereye. abantu bitwaje ibigwanisho bambaye impuzu zitezwemo amabombe bakoze igitero ku nzu y'umushinga mateka Mali Mer Wali i Kabul muri Afghanistan. Icyo gitero cyahitanye abantu bashika kuri batanu nkuko byatangajwe n'ibimenyesha makuru. Abasirikare b'igihugu bahavuye bahashika baca batana mu mitwe n'abo bagwanyi. Umwe mu bajeje umutekano yabwiye Ijwi rya Amerika ko abo bagwanyi bashobora kuba bagize imbohe abo mu muryango w'umushinga mateka Malim hamwe n'abatumire bari basanzwe bari muri iyo nzu. Nta wuzi nimba umushinga mateka Malim akiri muzima, naho ibimenyesha makuru byatangaje ko ashobora kuba yari yavuye muri iyo nyubakwa. Zabihullah Mujahid, umuvugizi w'umugwi w'abatalibani, yemanze icyo gitero, avuga ko icyo gitero cyateguwe bamaze kumenya ko iyo nyubakwa yagenderewe n'abategetsi bakomeye, harimwo bamwe mu barongozi mu gisata cy'umutekano bo mu ntara ya Helmand. Igipolisi mu gihugu cy'Ubudagi cyatangaje ko kiko kirarondera umugabo aturuka muri Tunisia yikekwa kwa ari mu bakwa ari mu bakoze icyo gitero cyabaye i Berlin mu Budagi kuri uyu wa mbere. Kuri uyu wa gatatu niho hasohoka urwandiko rwo gufata uwo mugabo azwi ku izina rya Anis Amri, rukavuga ko afise amatazirano ashika kuri atandatu n'ubwenegihugu butatu butandukanye, akaba yitwaje inkoho. Igipolisi kimenyesha kandi ko kiriko kimoronderera mu Budagi no mu bihugu vya Buraya bigize ishyirahamwe Schengen. Icyo gitero kikiba igipolisi cyarafashe umugabo aturuka muri Pakistani, ariko kicakira murekura ku mvo z'uko atavyagirizo bikwiye byari bimuriko. Thomas de Maizière, umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu Budagi, amenyesha ko igipolisi cyavuye kikeka Amri, yamara ko ari kumwikeka gusa.
Urakoze Rosine ku makuru udushikirije. Nchuti mwese muduteza matwi, ndabibutse ko muri kumwumviriza radio Ijwi rya Amerika samiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Buna no manyi nkuru zo mu karere k'ibiyaga binini. Senare nta inyuzo y'u Burundi yaranse gusambura urubanza rw'abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi mu mwaka w'2015. Umuvugizi w'iyo sentare yabwiye Ijwi rya Amerika ko ingingo ya sentare yasohotse kuri uyu wa kabiri. Anyesi Bangiricenge asigura ko ubu urubanza rwari rwaciwe na sentare ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa gatanu mwaka w'2016 ariko ruzogumizwa mu ngiro. Abantu 20 bari bahanishijwe umunyororo w'ubuzima bwose, muri bo harimwo abari barejejwe n'umucamanza wa mbere Bidegemvya, batatu baciye bahunga igihugu, abandi batanu bahanishijwe imyaka 2 yo gufungwa, abandi batatu barezwa. Ubu abasirikare n'abapolisi bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi basigajwe kunguruzwa ku mushikiranganji w'ubutungane cyo bita revision mu Gifaransa no mu masentare yo mu karere no ku mugabane wa Afrika, nk'uko bisigurwa n'abanyamategeko bunganira abanyororo kuburana. Ku munsi wa mbere w'indwi niho sentare ntanyuzwa yari yarumvirije urubanza rw'abafungwa bipfuza ko urubanza rwosamburwa. Ibindi kuri inkuru Eloge Willy Kaneza.
Umukuru wa sentare icunga rikoreshwa ry'amafaranga ya leta yabwiye abashinga amateka ku integuro y'amahera leta izokoresha mu mwaka w'2017 yateguwe mu bihe bidasanzwe, kuko bamwe mu bahora bafasha Burundi bahagaritse imfashanyo. Elizenda yamenyesha ko integuro y'amahera izokoreshwa mu mwaka uzitegerezwa gushira imbere gutubikwa vubi. Abashinga amateka bashirikiye ico ciyumviro, ariko basanga hari bisata vyagabanuwe murengera kandi ari vyankenerwa. Umushinga amateka Salvatore Niyukuri ntatahura ingene igisata c'inyubako co kwakwa amamiliya y'ijana 47 yose.
Ndavye diminution yateye ubwo dufatiye ko umwaka uheze habaye ikiza c'imvura kigahitana inyubako rusange zitari nkenye, harimo amabarabara n'ibiraro. Nari nzi ko ahubwo uyu mwaka ariho hari kuboneka amafaranga yiyongeye kugira ngo ibi vyasambutse bishobore gusanurwa. Ariho nkaca ngirani nkaho vyononekaye twaca turahebura ko ivyo no kubisubiramwo bitazoshoboka. Aha nabona ko vyari bikwikongererezwa.
Jacqueline Banyizigiye na basanga igisata c'indero gisa n'icibagiranywe.
Ubonye bakuye ko 2 miliyari bagasigarana 4 miliyari. Tukaraba n'ukuntu bajya abana bahejeje umwaka w'icenda n'uw'icumi benshi bananiwe, ama bakaba bafashe politike yuko benshi bokwiyandikisha mumansenyema dometie bega ayo mansenyema dometie ari ekipe bihagije aya mahera bagabanije bikunze ntitwari kuraba ukuntu tubisubiramwe kugira bashobore kwekipa ajya mashure y'imyuga abana bashobora kwigiramo urabona yuko abashomera ari benshi aha n'ukuri nagomba ntere akamo bagenzi bacu ari bikunda iyi bije bahaye abantu bo muri education bari bakuye kuyongereza
Umukuru wa sentari cyongera ikoreshwa ry'amafaranga ya leta asaba abashinga amateka guhagarara inyungu z'ababatoye.
Tubonye hagabanutse amafaranga angana kurya n'amareforme leta yangajije amatire de l'education niyo twabonye yuko ko kwereka inama nshinga amateka inama nkenguza amateka kiro presidente la population kugira babone yuko hari ngora nikomeye hanyu bagira ico barakomanda au niveau du gouvernement
mu byo leta yerekanya mu kwegeranya amafaranga harimo tagisi ku nzoga y'amahera 50 ku icupa rimwe rimwe n'irya telefone ngendanwa rizova ku mahera 42 rikaja ku 50 iyo umuntu atelefonye uri mu gihugu hagati umushinga amateka Victor Buriko kiyabaza niba hava amahera hose hari yumviriwe
muri ko murasesangura neza Integuro y'itegeko bamwe bamwasanze ahantu bateza gutubika wavuba ntihagire gipfa cyane ariho baba barakoze turabona ko twese duteza gutubika wavuba bisata byose by'ubuzima bw'igihugu mungi bisata ntibiremereye cyo kimwe cyane ntibiri sensible cyo kimwe musanga aho bakasenya gukata ariho hateza gukatwa cyane ariho naho bateza gukata ntihagire icononekara kinini usanga batakoze muri sesanguro yanyu mwagize musanga ahantu hose ashobora kwifaranga rya leta guko no gusorongoza ahantu hose ashobora kwifaranga rya leta rikabonekana musanga ahantu hose ateza kuva ifaranga rya leta barahashize ko barahakoze ko kuburyo atafaranga na rimwe rizocika ngo rije ahandi ritagiye mu kigega cha leta
Elizenda yabona ko atagikorwa cyoroshe
umuntu agiye kugira etude ko ahashobora kwifaranga hose yahaciye iki ni cigwa cumara n'umwaka cyangwa imyaka ibiri nico gituma twebwe twama twagize recommendation imyaka yose yuko bokwerarije bakwirajisira assiette fiscale bakagerageza kugabanya les dépenses de fonctionnement ni muri yo ntumbero tuba dushatse kuvuga yuko le gouvernement yoraba ahantu hose ashobora kuvifaranga ikaritoza
amafaranga leta itegekanya gukoresha mu mwaka uzagera ku miliyari 3,326 arenga muri uyu mwaka yari yateguye arenga miliyari 2,260 integuro y'itegeko y'amafaranga leta izokoresha itegerezwa kwemezwa n'inama nshinga amateka na nkenguza amateka imbere y'uko umwaka uhera Eloge uri kaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
Tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
Twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri Radijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanje,
ni cyawe,
ni cyacu.
Mu Rwanda itegeko rishasha rigenga ugucunga amatungo yabubakanye ritegekanya ko bitakiri ngombwa ko umuvyeyi yatanga umunani. Ibindi kuri inkuru Asumta Kaboyi.
Itegeko rishya ry'umuryango ryasohotse risimbura irya ririho kuva mu mwaka w'1998. Bimwe mu byiri itegeko ryakemuye ni ibijyanye n'imitangire y'umunani aho byasabaga umubyeyi ko ategetswe guw'umwana w'umunani igihe ageze mu myaka y'ubukure. Ni itegeko ryishimuwe cyane n'ababyeyi aba ni bamwe babiganirije ijwi rya Amerika.
Bisaba abantu buri mwana agomba kwiga.
Muri iki cyuko mbyumva birabyo kuvuga ngo bireba akaba ari umunani akarukurira umwana ishuri. Mbona ari byo byiza. Kurusha ibiri byose ubundi umwana akirwaza kuko abana byagiye biveteza akumva ngo yabo bafite imitungo akagenda kibera igicucu akankurumbo yakagira gute akavuga ngo wacu azagenda ajya kwica se ngo amwaka ya mitungo agize gute ariko nakura azi neza ko umubyeyi we afite umutungo we ashobora no kuzawubashaka cyakaza akazanawandikisha mu bitabo kaba adafite uburenganzira bwo kukuza mukora kuko ataba umwanditse ahubwo sinzi niba mwishuri zaho kubugira ngo abibigisha babyumvishe ko agomba kuzagira gute ubabyita kwihigira kihigira
nibyo kugira ngo umwana muri iki gihe umunani we ube amashuri pari raporo yuko bavuga ngo ndaguha imirima yuko imirima yashobora kuyigurisha igashira ariko ubumenyi wamuhaye yazabukoresha
itegeko ryanejeje ababyeyi abana bo bavuga ko ritabanogeye cyane cyane abatagize amahirwe yo kugera mu ishuri
ako nanone urebyo aha amajyambere ageze nk'umuntu utarabashije kwiga guhanga umurimo muri urwanda nanone ni ibintu bigoye ntago bavuga ngo umuntu umwana ngazabure ku isambu y'umubyeyi yagira akana abonaho kishimwe wenda nk'uko yabashije gufasha ababyeyi wenda uwo munano karorera ariko akabona nk'akantu kishimwe kugira ngo nawe azabone aho yihengeka nk'umuntu utabashije nko kwiga
atakaguhaye urumva byaba bikubangana
urubyiruko rwinshi ntago babashije kwiga atakabonyera benshi ntago byajya bibashimisha nk'abantu b'urubyiruko batabashije no kwiga ku rubyiruko iryo tegeko ryo ndumva ntago birunejeje cyane kuko ntago ari byiza ko umwana aba yabaho ari nk'ikirara atagira iwabo atagira kuri gakondo
mu gihe itegeko ryigwaga ababyeyi bagiye bagaragaza imbogamizi zari muri iri tegeko risaba umubyeyi gutanga umunani ababyeyi bagaragazaga ko abana babahozaga ku nkeke babaka umunani rimwe na rimwe n'iyo minani idahari ubwo abayobozi basobanuraga iri tegeko ndetse n'abagize inteko ishinga amategeko bagaragazaga ko gukuraho iminani bizagabanya ubwicanyi bwajyaga bigaragara mu miryango abana bica ababyeyi babo bashaka gusigarana ibyabo gusa abanyamategeko bavuga ko gukuraho iminani bidakuraho inshingano za kibyeyi ku burezi bw'umwana madamu Muhoza Naomi ni umunyamategeko akaba umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda
umunani washingiraga ku muco nyarwanda kuvuga ngo ntabwo bamwemereye umunani ntabwo bishobora kwitwa nk'aho harengewe inyungu z'umubyeyi kuko ngira ngo ntabwo byagize ntibyigeze bigira kumvikana kumwe umubyeyi akumva umuco atari nk'itegeko bitamuhatira gukora ikintu umwana akavuga tubwo biri mu itegeko ndamuhitana natawuma ariko noneho icyo ngewe ndi bushimange nuko umunane kukuraho bidakuraho inshingano zo kurera za kibyeyi ku mubyeyi ariko nshimangire yuko kudaha umwana umunane cyangwa kubikura mu itegeko bitakuyeho n'ubundi umubyeyi inshingano zo kurera
iri tegeko rishya rizatanga uburenganzira ku bashyingiranywe bwo guhinduza amasezerano bagiranye ku bijyanye n'imitungo aho abantu bashobora gusezerana ivangamutungo nyuma bakaza kubona ko wenda bibeshye bagahitamo guhindura bagasezerana ivangamutungo ry'umuhahano Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi umuntu umwe yarapfuye uwundi arakomereka bitewe na grenade ku mutumba wa Gakonko zone ya Mugege komine ya Butaganzwa y'intara ya Rugigi mu buseruko bw'u Burundi abatewe ni umugabo yari kumwe n'umukenyezi wiwe bategerewe n'inkozi z'ikibi mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu bashitse ku rugo rwabo abantu babiri bakekwa bamaze gufatwa n'igipolisi ku mvuzo z'amatohoza ibindi kuri iyi nkuru Fidel d'Antoine Sabimana.
Grenade yatewe ku mutumba wa Gakonko ku rugo rwa Augustin Nzambimana na Renide Sibomana. Yaciye hitana inarugo Renide Sibomana ikomeretsa bikomeye nyene rugo Augustin Nzambimana. Ayo na makuru dukesha bamwe mu batowe ku mutumba wa Gakonko. Ayo makuru amenyesha ko hari mu masaha ya saa 4 z'ijoro byo kuri uwa kabiri tariki 20 ukwezi kwa 12 aho bumva grenade iturika. Nyenurugo yaciye ajanwa mu ivuriro rito rya hitwa Imuhwazi muri komine Nyabitsinda ni mu ntara ya Rugi nyene mu nyuma yavuye yungurizwa mu bitaro by'ikibuye biri mu ntara ya Gitega ari karavurizwa igihe twashika ku mutumba wa Gakonko mu masaha ya saa 7 ababanyi b'urugo rwatewe bari basa n'abahundagaye nka bose ntibigeze bemera kuvugira ku vyuma bifata amajwi bitugoye cyane umwigeme w'imyaka 18 aba ku metero zidashika 30 y'urugo rwatewe yatubwiye ivyo yumvise naho yari yamaze kuryama
nabo bakubujije ninde yakubujije
nde nta numwe
vyagenze gute
yari ishitse
hanyuma
cabara yimutera
bamuteke
Grenade ndaliryamye ndumvise ngo mukagisito ngo baramuteye grenade arapfuye twara babaye twara komjeni kurira
Nahimana Modesita nyina wa Renilde Sibomana n'agahinda kenshi yatubwiye ivyazi kukuntu vyagenze muri iryo joro we yita libi
tujitseho twasanze abantu benshi mugabo bose atacho bavuga badorewe tweretse gusa aho batenya grenade ku muryango nkawo bari bavuye nyine ahantu badandariza bacha basanga babatanze muhira
Awo kwinjiye mu nzu gutyo rero baraca barabatera iyo gerenade
hari ingorane yari afitanye n'abantu mu bana wiwe
reka nk'uko ndabizi yari umwigisha yigisha abanyeshuri yari akundanye n'abantu baho cyane ika ntangorane narinda muziko nabonye ntangorane bari ba muziko nituzi ibyo bintu byari byo je ntabyo nashobora gutora ndabyo uwo mwana wanyu nta muntu icyo bapfa sinzi nk'umugabo wiwe kuri ubu byo babiriho ntabyo nzi sinshobora kubivuga neza kandi tutabana
nkuru nziza bere nazita umuvukanyi wa nyakwigendera yavuze ico yibaza kumvo zijanye n'urupfu rwa mukuru we Renire de Sibomana
kimwe gusa nuko nawe nyene yaramaze igihe atubwira ati jewe hariya ntibimeze neza ntibigenda neza hari abantu tuguma dushamirana kubera umugabo afise abo baburana ntituzi rero ko yoba yaguye mu mporero ntituzi n'ibyo arizo kwa ibyo twashobye kubona ni nk'ibyo isigaye nibimubona abana twaje tubazanye nibo basitse ego yasitse abana batata
umuhisi Renire Sibomana apfuye ari umwigisha ku ishuri rito ry'ititi ni muri zone ya Mugege igakonko muri komine ya Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi Fide d'Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
uruhagarara
rahumiwe Bega mana yanje ibintu tuzobikuraga twimbere.
Ukwikekana.
Ehe mwishwanje tugasamara baradufye ta twese.
Banirumve ko.
Unje kwisuka mu bitanda. Ishwi data wanje ntibizohava bimpitana. Ishwi da.
Abuba ukaguhagararira neza.
Twaze biraturaba. Tureke ibintu byangare tubone. Jongira nisinye.
Abandi baise mu rukundo
shiri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ivyukuri umusereko nanje nka umurengero mafu
niki kina muri kirukuri kwijwi rya Amerika imisi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba
umviriza biyage nabandi
tubutse nchuti mwese ko muri ko mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda wa mwene tubashikiza sport n'imikino mugiye kwishikirizwa na mugenzi wacu Fidel Niyongabo
urakoze Oriane kumakuru yerekeye inkino tubafitiye kuri isaha turi kumwe na Bizabishaka Jumaine akurikiranira hafi ivyerekeye umupira w'amaguru ari Bujumbura dutangurire kuvyerekeye igikombe cy'ibihugu byo muri Afrika kizobera mu gihugu cha Gabon mu kwezi kuza kwa mbere aho imigwi iri mu mapool atandukanye izwi mwoshobora kutubwira mwitegereje ayo mapool imigwi mubona ko ifise amahigwe mubona byifashe gute n'imigwi yaserukiye yindi muri ico gikombe
eh murakoze cyane icyo mbona muri cyane giye gutangura ndabona imigwi y'abarabu isa n'iyasubiye kugaruka cyane cyane nka Egypte rwatumaze imyaka ishyaka nko kuri 3 maigano ayo 3 tutabona Chabona mu numugwi wa seruki ya Afrika yacu ya East Africa Uganda nkaza nkaraba nka Cameroon nabonye bavuga ko arabakinyi 9 basa no bavuga ko atazogenda simbona ko uzo ari umugwi ute ubwoba mugaca cyane cyane imigwi y'abarabu ko niyo nkunda gutinya cyane muri amahiganwa ko babanje bazikenye gusumba iyindi migwi
nitegereje neza ndabona nko mu mugwi aharimo Gabon Burkina Faso Cameroon Guinea-Bissau umugwi be urimo Algeria Tunisia Senegal na Zimbabwe umugwi se urimo Cote d'Ivoire Republika Iharanira Demokarasi ya Congo Maroc na Togo mugihe mu mugwi de harimo Ghana Mali Misiri na Uganda umugwi wanukomeye cyane nuwe
umugwi ukomeye cyane no urimo imigwi ibiri y'abarabu Algeria na Tunisia ko niyo migwi usanga ihanganye cyane gusumba iyindi bivye iyo migwi ifisaba kinyi nabo no kwita ko arabahinga turebye mu mupira wacu muri Afrika tutarebe ku byo babakinira iburayi ndabona ari umugwi usa n'uteye ubwoba gusumba iyindi
mugwi nawe urimo Cote d'Ivoire RDC Maroc na Togo
nukanganye cyane reje nka Togo nk'ubu bazogenda gukina badafise Emmanuel Adebayoro Kongo dufatiye no kuri zimvururu zo baziri ko zirabi wabo bashaka kuza nyine badafise morale iri hejuru Cote d'Ivoire na nyine na hari umugwi ukomeye mugaba bakinyi bakomeye twatumenyereye imyaka heze basana n'abavuyemo sinovuga ko ari umugwi ukanganye cyane mugabo nawe nyine washobora gukina ndabona ko ngaho amahirwe ni ako divari nyine urevye ko bazoza bafite morale yo gutwara igikombe giheruka.
Ariko umuntu aravye no mu mugwide harimwo ibihugu vya Ghana, Mali, Misiri, Uganda iyo nkira nta mahirwe menshi vise uyibona gute.
Unabuza cyane cyane ku migwi y'Abarabu nk'ubu webe nko kuri Misiri ije yari mazige itarimo bashobora kuza berekana ko naho batari barimo mugabo bari babishoboye ukaza ukaraba Ghana, Uganda yo yumva bazoba nk'abagiye guherekeza naho twe nako twifuza ko nako umugwi wacu wo muri kano karere woshika kure nibaza ko nabo nyine bizaba bimeze neza amwe batogira ingorane mu bakinyi ko burazi izi n'imena z'umwaka bakinyi bakunda kuvunagurika yeje n'amahigano menshi yari burayi n'iki mugandizira ko izoba ziryoshye.
Murakoze. Yari Jumaine Bizabishaka akurikiranye hafi vyerekeye umupira w'amaguru ari Bujumbura. Twako turavuga ku gikombe c'umupira w'amaguru c'ibihugu vyo muri Afrika kizobera mu gihugu ca Gabon mu kwezi kuza kwa mbere ku mwaka w'imirije w'2017. Murakoze kuri kiganiro, turagushimye.
Sawa namwe, murakoze n'akazukiye.
Byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize, twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu kiganiro aherutse kuha bamenyesha makuru b'abanyamahanga, sekretari wa Departement ya Leta ya Amerika John Kerry yashimangiye uruhare ruhambaye Amerika yakoze mu gukemura ingorane nyamukuru zihanze isi. Ku vyerekeye umutekano, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarafashe ya mbere mu twigoro two gutunganya urunani rw'ibihugu birenga 60 biriko birafasha mu gutuza umurwi wa Kiislamu intagondwa ISIL. Inyuma yaho uyo murwi ufatiye ibisagara bitari bike mu gihugu cya Iraki hamwe no mu gihugu cya Siriya, ukongera ugasambura imihana ukanica n'abasivile batuye iyo mihana. Inyuma imyaka 35 yarirangiye atabiganiro bibaye hagati y'abategetsi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarafashije mu gutunganya ibiganiro n'igihugu cya Irani, zongera zirakora ibishobotse byose kugira ngo programme y'ibiganisho nucléaire y'igihugu cya Irani igume ari programme ijanye n'amahoro. Kerry avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe ya mbere mugambi wo kurwanya sida. Izo ngo vyaratumye muri iki gihe hagiye kuboneka igitigiri kinini c'abana bavuka badafise umugera wa sida mu ntara ya Afrika. Uyu mugambi ukaba wararanguwe na programme yitwa PEPFAR, programme ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ironsa imiti abagwaye ikongera ikabarinda urupfu. Igihe ikiza cha Ebola chaduka ubwa mbere mu ntara ya Afrika, abatari bake bari bibaje ko icyo kiza cyari guhitana abantu imiliyoni n'imiliyoni. Nyamara Perezida Barack Obama yaciye arungika mu ntara ya Afrika yo mu burengero inteko z'abasirikare ba Amerika 300 bakoranye n'abakozi bo mu bindi bihugu mu gutunganya amavuriro. Kerry ati, twaratumye ko amakungu yose maze twese duhagurukira rimwe. Inavyo vyatumye izo miliyoni z'abantu bavugwa zidahitanwa n'ico kiza. Ku vyerekeye hinduka ry'ibihe, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarapfunditse amasezerano n'igihugu c'Ubushinwa hazoba akarorero k'ukuntu imyuka mibi yogabanuka ku isi hose, ari navyo vyatumye amasezerano y'i Paris aterwa ko igikomo. Kerry ati, twarafashije mu gikorwa co gupfundika amasezerano ajanye no gukingira bidukikije aterwa ko igikomo i Kigali. Kerry yarongeye agira ati, sinari bwigere mbona Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigira uruhara nk'urwo mu gushyira imbere imigambi igiriye akamaro abantu bose, uruhara rwafashije n'ibindi bihugu mu kuva mu ruhagarara birimwo bikagira amahoro n'umutekano. Ati, sinari bwabone n'ibindi bihugu bigira uruhara rukomeye nko muri iki gihe ku bibazo nkoramutima biraje ishinga isi yose.
Iryo ryari ijambo ry'intanga marara yabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho ni naho duhereje ibiganiro twabateguriye muri kano kanya. Turashimiye badufashije mu buhinga bw'ivyuma, turashimiye na Fatuma Kalalali Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. kuri mikro i Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye ndabayifuriza umunsi mwiza imani bahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.